Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Yukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyaruze twaronka rimwe mwiyinga. Nawe kwicwa n'inyota ngo wanka gutinya kunywa umufurege. Twe turawunywa keshi y'amazi yakame turaburiyo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kuba.
Uyu numwe mu banyagihugu bo mu Cibitoke. Amazi mabi ikibazo cyakorera muri iyi ntara ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Arimo kandi urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu uzatabarizwa. Urubanza rugikomeza. Aya makuru arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Rosine Munezero.
Mwaramutse mwese wateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya, aho umugwi ujejwe gutunganya amatora umenyesha ko impari ziri hagati mu banyepolitike n'uruhagarara rwatewe n'ubuhinga bushasha uwo mugwi ushaka gukoresha mu matora bishobora gutuma imyiteguro y'amatora yigizwayo. Ni mu gihe umugujejwe kwiga ibibazo by'ubutungane mu nama nkenguzamateka uri kuriga ku bijyanye n'integuro y'itegeko inama nkenshingamateka yatoye mu kwezi guheze. Iyo nteguro itekanya gukoresha intonde z'abatora mu guharura amajwi no gutanga ivyegeranyo vyaharuwe n'abacungereye amatora, mu gihe ubuhinga biometrike bwo babugize ikibazo mu matora atekanije kuba mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Abagize umugwi Seni bamenyesha ko basabye gukoresha uburyo busanzwe bivuye ko ibyo vyuma byo gutora bishobora gusimba bamwe mu batoye. Beti Nyabuto, icegera cy'umukuru wa Seni, amenyesha ko impari z'abanyepolitike zibangamiye imyiteguro y'amatora, akavuga ko ahanini umugwi Seni uza wariteguye. Umugwi Seni utekanya kandi gutangura kwandika abazotora kuva ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa mbere gushika ku itariki ya 14 z'ukwa kabiri. Yamara makenga ni menshi kubijyanye n'uko icyo gikorwa kizorangurwa, bivuye ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gukora imyiyerekano ari hamwe inama nkenguzamateka itoye iryo tegeko mu nama yayo izoba kuri uyu wa kane. Muri Afrika y'Epfo, urugendo rw'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi yakoze mu gihugu cya Taiwan ngo ateye uruhagarara kubijyanye n'imigenderanire isanzwe iri hagati ya Afrika y'Epfo n'igihugu cy'Ubushinwa. Umugambwe yaense usanzwe ufise ibibanza byinshi mu ntwaro uvuga ko mu bijyanye na politike mu makungu Ubushinwa bufitaniye imigenderanire ikomeye na Afrika y'Epfo. Umugambi wo gukomeza Ubushinwa nk'igihugu kimwe ukaba waratumye ibihugu bitari bike harimo Afrika y'Epfo na Leta Zunze za Amerika bitemera kwigenga kwa Taiwan. Urugendo rw'umwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi rukaba ruje guhindura iyo migenderanire. Clayson Moniela, umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu, amenyesha ko Leta ya Afrika y'Epfo ihamagarira abanyagihugu gukorera urudandazwa no gushinga imitahe yabo muri Taiwan, yamara ko batinjira mu bijyanye na politike. Ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ubujyajya ko nyamu na Leta yategerezwa kuraba inyungu z'abanyagihugu bayo mu gihe abatagira akazi aho muri Afrika y'Epfo baharugwa ku miliyoni 9. Muri Gambia, umukuru wa Seni Alieu Momar Njai yahunze inyuma yaho agabishijwe bivuye ko yatangaje ko Perezida Yaya Jammeh yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze. Umuryango wiwe uvuga ko Momar Njai yahungiye mu gihugu cya Senegal aho yumviye ko abategetsi ba Gambia bateguye kumugirira nabi. Ikinyamakuru Reuters cyatangaje ko umukuru w'igisirikare cya Gambia yatangaje ko Yaya Jammeh ariwe bayoboka. Ivyo General Usman Baji akaba yabitangarije mu ikete yacishije mu kinyamakuru cha Leta. Perezida Yaya Jammeh yarongoye Gambia mu kiringo cy'imyaka 22 yahavuye hakana ibyavuye matora, yamara imbere yaho akaba yari yemeye ko yatsinzwe n'uwo bahiganwa Adama Barrow. Nubwo biruko Barrow yatsindiye amatora, amenyesha ko abandanya kwitegurira iyi mikwa giwe ritegekanijwe kuba ku itariki ya 19 muri uku kwezi kwa mbere. Abategetsi batari bake cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungoni bakaba babandanya gutera akamo Perezida Yaya Jammeh kugira akinjure mu mutekano. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika cyo kimwe na Mike Pence icegera cya Donald Trump bahuye n'abanywanyi b'imigambwe yabo bari mu nama nshingamateka kuri uyu wa gatatu. Izo nama zikaba zari zigamije guharira kubijanye n'isubirwamo ry'amategeko ajanye n'ubuvuzi ku rwego rw'igihugu. Perezida Obama yabonanye n'abakenguza amateka b'abademokrate abahamagarira guhagarikira itegeko rijanye n'ubuvuzi bw'abanyagihugu yise Obamacare. Yibutsa ko yongereje abantu bashika ku miliyoni 20 bashoboye kuronswa ubuvuzi. Ni mu gihe Pence icegera cha Trump nawe yari kabonana n'abarepublikani abasaba guhindura iryo tegeko. Nubwo uwo mugambwe utarerekana ico utekanya gusubiriza iryo tegeko, tubutse ko Perezida Obama azosozera itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere, akaba bandanya guhamagarira inama nshinga amateka na nkenguza amateka guhagarikira amategeko yashizweho ku ntwaro yiwe. Muni mu gihe Trump yatowe we yemeza ko azohindura yatari make harimo n'iryo buvuzi Obamacare. Leta z'umwe za Amerika imenyesha ko atakiwanza kinini iha ibyatangajwe n'umutegetsi mukuru muri Korea ya ruguru Kim Jong-un. Kubijanye ni uko ico gihugu kiriko kiraheraheza gukora missile balistike izotegwa igashika ku butaka bwa Amerika. Ivyo vyashikirijwe na John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika kuri uyu wa kabiri. Kirby amagarira akarere k'uburaruko kutabandanya gasotorana no kudakoresha imvugo iturira ibangamira amahoro n'umutekano mu makungu. Peter Cook, umuvugizi w'umushikiranganje bwo kwivuna abansi, yatangaje kuri uyu wa kabiri ko Amerika ifise ubushobozi bwo kwigwanira no kugwanira abo bacuditse mu kugwanya iterabwoba ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Ni mu gihe umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri Korea y'Epfo nawe yatangaje kuri uyu wa gatatu ko nabo biteguye kugwanya ibyo bigwanisho.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ayo yaramakuru yo hirya no hino ku isi mujye no ku rubuga rwa internet rwacu radio yacu voa.com muradusangayo. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urubanza rwo kumenya aho umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa uzatabarizwa ejo rwarakomeje mu rukiko rwo muri leta ya Virginia mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umwami yaratuye. Mugenzi wacu Edi Rwema aracyakurikirana uru rubanza.
Inkuru yabaye impamo, umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa uzatabarizwa imwima ya Nyanza aho yimikiwe aho ni mu Rwanda. Ibi ni nyuma yuko umucamanza mu rukiko rwo muri Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategetse ko umugogo w'umwami Kigeli woherezwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Uwo mwanzuro umucamanza yawufashe nyuma y'iminsi ibiri yumva ubuhamya bw'abagize umuryango w'umwami bafashe icyemezo cyo kwitabaza urukiko nyuma yuko bananiwe kumvikana aho umugogo w'umwami watabarizwa. Hari abari bashyigikiye ko umugogo w'umwami tabarizwa mu Rwanda n'abadashyigikiye icyo cyifuzo bifuzaga ko yatabarizwa mu mahanga. Impaka muri urwo rubanza ahanini zavutse nyuma yuko nta kimenyetso na kimwe umwami yasize kigaragaza aho akwiye gutabarizwa. Umunsi wa mbere w'urubanza wahari wahanini kumviriza abashyigikiye ko umugogo w'umwami wazatabarizwa mu Rwanda. Yaba avoka wari ubahagarariye n'abagize umuryango w'umwami bari kuri urwo ruhande bashimangiye ko icyifuzo cy'umwami cyari uko umunsi umwe yazataha mu rwamubyaye. Basobanurira urukiko ko kuba umwami atarigeze afata ubundi bwenegihugu ari ikimenyetso simusiga ko yakundaga igihugu cye kandi byaba byiza ari naho atabarijwe. Christine Mukabayojo, Kigeli abereye se wabo, yasabye urukiko guha agaciro icyifuzo cya nyirasenge Specioza Mukabayojo cyuko musaza we yatabarizwa mu Rwanda kuko ari we wenyine usigaye mu bavukana n'umwami. Kuri uyu wa gatatu uruhande rw'abifuza ko Kigeli yatabarizwa mu mahanga bo basabye urukiko kudaha agaciro icyo cyifuzo bagaragaza ko kuba umwami yaratanze hashize imyaka 55 atarakandagiza ikirenge mu gihugu cye ari ikimenyetso cy'uko atari yiteguye gutaha mu Rwanda. Nyuma yo kumviriza impande zombi umucamanza yahaye agaciro k'abagaragaje ubusabe bwa mushiki w'umwami kuko ariwe ufitanye isano ya hafi cyane n'umwami Kigeri. Yahise ategeka ko umugogo w'umwami bawurekura ukoherezwa mu Rwanda. Christine Mukabayojo waruhagarariye nyirasenge yabwijwe rya Amerika uko bakiriye icyemezo cy'umucamanza.
Biranejereje cyane kubona nyuma y'aya mezi yose abiri n'igice tumaze hano muri Amerika tutegereje icyo gisubizo kugira ngo dushobore gutahana King mu Rwanda. Kandi twari dufite uburenganzira, biratunejereje ko urukiko ruhisemo igisubizo kizima kitari cy'umuryango gusa, ahubwo ari history y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko King ntabwo ari umubyeyi wa family, ni umubyeyi w'abanyarwanda bose. Kubona aba judge b'abanyamerika bahisemo kumva icyo gitekerezo cyo kumutahana, turabishimiye cyane. Ntabwo mfite byinshi navuga nawe, umbabarire.
Ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami Kigeri atabarizwa muri Amerika, bo ntibifuje kugira icyo batangaza. Twegereye Boniface Benzinge kugira ngo agire icyo atubwira, adusaba kuvugana n'umwunganira nawe tutashoboye kuvugana. Pastor Ezra Mpyisi wabanye n'umwami Kigeri yabwijwe rya Amerika ko agiye kugerageza guhuza abavandimwe bari bamaze gucikamo ibice.
Mzee Pastor Mpyisi, urukiko mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia rumaze kwemeza ko umugogo w'umwami ugomba gutahanwa mu Rwanda akaba ariho azatabarizwa. Kuri wowe nk'umuntu wabaye n'umwami, ibi bivuze iki?
Ibi bigize icyo bivuga kinini cyanjye kurusha benshi. Hariho n'abandi ariko ndi mu bambere. Kuki nijye wamuzanye muri Amerika? Mukuye mu kaga na Nairobi ari mu kaga, tugeze no muri Amerika biratugora pe, tugira umuntu utarabaho kugera kuri ba ministers bageze kuri barindwi kugera mu biro bya Bush. Imana irahatujyana, tuve Nairobi tufite tiki turi batatu, umwe afite amadorari ijana n'ijana. Imana ikora ibitangaza. Tugeze no tumaze kubonana n'abakuru b'Amerika ati turabumvise Kigeri gumaha, dufite byinshi tuzakubaza tutari tuzi. None nagarutse no kujyana umugogo we. Reka mbabwire ikintu cyambabaje mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose. Nabaye pasitoro ntazi Imana iyo ari yo. Ngeze mu myaka y'ubusaza menye igitabo cyawe, menye Imana yayo. Iki kintu cyanshimishije mu kubaho kwanjye kuruta ibindi byose, kumenya Imana iyo ari yo. None ikibazo cyari cyaje ngo atabarizwe mu mahanga agwe ku gasi. Imana uko wampaye kukumenya ngo tuye iki kibazo, nahoraga mbibwira abo turi kumwe beyond hari uzabirangiza. None ubu ndanezerewe bireshya, n'uburyo nanezerewe menya Imana iyo ari yo, kandi n'ubu ngubu niyo ibikoze.
Pastor Mpyisi, ibyo aribyo byose kino kibazo hari ukuntu cyateje ikibazo mu miryango. Ubutumwa wageza
ubutumwa
ku bagize
umuryango? Ndacyakora umurimo, mfite kuzicara n'umuryango w'abahinduro kababwira ngo bicare bakure umuvumo mu muryango wabo, nibanyangira bazaba bahe mu kimwe. Ndacyafite akazi.
Ibi bivuze iki ku mateka y'u Rwanda?
Ni igitutsi kandi bikoze ku bwami bwacu, twabuze tutabwamuze. Ni igitutsi.
Kigeri wa gatanu Ndahindurwa yategetse u Rwanda kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda kugera ahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe. Yatanze ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Fairfax muri leta ya Virginia.
Mu Burundi, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aherutse gutangaza ko itegeko nshinga rigiye kuvugururwa. Leonce Ngendakumana ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuri we, uyu mugambi ushobora gutuma demokarasi isubira inyuma mu Burundi. Eloge Wirikaneza yaduteguriye inkuru.
Na hatavuzwe ukwezi n'itariki kanuni president Nkurunziza asezeraniye abarundi ko muri uyu mwaka w'2017 hazoshigwaho umugwi ujejwe guhinyanyura ibwirizwa nshingiro umukuru w'igihugu yabishikirije ku itariki ya nyuma y'umwaka w'2016 ico gihe ariko yifuriza umwaka mushasha abarundi hamwe n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa
hazoshingwa umugwi wo kwiga no guhinyanyura inyingo zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro kwego zisunge ibihe tugezemmo n'amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku gikumu na cyane cyane yinjira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko byose bikazokwisunga ibyasabwe na bene igihugu mu mice itandukanye barimo
rimwe muri byanyagihugu basavye babicishije mu mugwi igihugu ujejwe ibiganiro Sendeyi musenyeri Justin Nzoyisabarongo uyu mugwi yabishize ahabona aho yariko yerekana ibikorwa Sendeyi waranguye mu kiringo cy'amezi atandatu
umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka 5 abarundi bavuga bati nagaruke mu bandi nitwa Muhammad wituyamuhe nitwa yamwima ataye yongera garuke nico abarundi benshi bavuga aho nitwakoze mu buryo scientifique n'abagusino kubesha ariko turiko turaraba no vuga nti 90 nibice bikeya kwijana nivyo wanje mvuze guto nti 90 nibice bikeya kwijana ku Burundi yovuga 95
uko biri kose Leon Sengenda kumana icegera curongo umugambwe sabanya Frode bakaba no mubatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yanateye igikumu ku masezerano yarushe bwizwa nshingiro gene na kasanga guhinyanya uryo bwizwa nshingiro bisa no gushaka gusezerera intwaro rusangi mu gihugu cy'u Burundi
kuva CNDD-FDD ushika ku butegetsi ndibigeze bebera amasezerano yarushe bagacambuga ati na masezerano yarushe n'ibwizwa nshingiro bihagaze ku moko ati byazanywe ku nguvu na makungu ndanavuga ko ari byo twakwemeye biganiro uca wumva ko atagitangaje kirimwo intumbero imforo ari yo kuzimanganya Burundi amasezerano yose n'ibizwa shingiro ko byibonekeza hagashingwa intwaro z'inguvu hagashingwa intwaro za gisirikare kandi biraboneka ko mu gihugu cyose ariko byibonekeza yuko hari kwakoreshwa intwaro za gisirikare ku buryo ubu mu gutwara azotwara atamvuga ati warenze amategeko aya naye urumva rero maze gushika mwenaho byo kuvuga uti gusubira mu bwirizwa shingiro yo kuzimanganya amasezerano yacu ntibakikira ikibazo cyakora gusa ingufu hagakora intwaro za gisirikare burya rero uzogomba guharira nimwe tugize imisi tubona abantu bangazwa bicwa bapfungwa batotezwa nibyo bizoca bikurikira mwe nibyo ntishobora kumara igihe kirekire intwaro mwe nzishobora kumara igihe kirekire
ngenda ku mana abona kandi kwihinyanyurwa gyebwezwa nshingiro imice y'abarundi yose itavyumvikanye ko bishobora gutuma ishusho y'u Burundi tose karakurusha
ibyo by'ibiringo ntibyoba inkomoko yo kuzimanganya amasezerano araho nakamaro yagize nakamaro afise ano kubwira nk'icyo mbona nabo nyene bagendera ko cyane bisunga nuko abasirikare na polisi b'abarundi barungitswe hanze kuza gufasha handi kugarukana amahoro n'umutekano tukabakaro rero ivyo maze kuzimanganya ubwizwe shingiro n'amasezerano yarusha ucubita naje gituma n'abasirikare b'abarundi bagenda bakamara umwaka n'inzu atari ko barahembwa nokubera ibyo bari barasezeraniye ko byarasambuwe iryo teka twari twararonze kubera amasezerano yashaje ubwizwe shingiro ntugikura ngo nuko hari abantu bakene ye kuguma ku butegetsi ibyo umuntu akeneye kuguma ku butegetsi cyangwa umugabo akeneye kuguma ku butegetsi twurundira ukundi tubiganira twubaka igihugu neza kiboneke neza makuru none nk'ubu kutuboneka nyine igihugu kiboneka birahiteka abantu bitwa ko ari ku butegetsi turemeza kandi turashimangira ko atakamaro ko gusubiramwo ibwirizwa nshingiro kuko atana kimwe ribujije igihugu kumera neza ahubwo rituma igihugu rimeze neza urikuyeho duca dusubira muri zanjyane za kera zamuko urera bari kwaragarukana iyo ngwano sinze ko bazoyishobora kuyitsinda
sejya mbere bijanye no guhinyanyura ibwirizwa nshingiro bivugwa canke byifuzwa umwaka w'2014 integuro ya leta yo kuri hinyanyura yasubijwe inyuma n'inama nshinga amateka icyo gihejwe rimwe rudende n'iryo ryabuze kubitigiriza ari bikenewe kugira ngo iyo integuro yemezwe eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro jo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Ni muze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu ntara ya Cibitoke abantu barenga 40 bashobora kuba baranduye korera. Diane Ndonse araduha ibindi bisobanuro.
Amakuru dukura mu begereye ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo. Ayo makuru avuga ko muri 43 bamaze gukekwa, 21 bamaze gukira kandi ko atanumwe arapfa. Abo bagwayi baza bava mu mitumba ya Munyika ya mbere, Parambo ya mbere n'iya kabiri no ku mitumba ya Gabiro na Ruvyagiro nkuko bajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha. Aha bakavuga ko imitumba baza bavamwe kuruta iyindi ari Munyika ya mbere na Parambo ya mbere. Ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu Rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cyane, bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo. Icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi Nyakagunda ruca muri yo komine yabo. Mboni hankuye Estera wo muri Munyika ya kabiri avuga ko ingwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa.
Vyukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose twaronka rimwe mwiyinga. Nawe kwicwa n'inyota ngo wanka gutinya kunywa umufurege, twiyo turawunywa keshi ya mazi yakamye turaburi yo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
Musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko iyo ngwara yakorera ikunze kwibonekeza muri yo komine itari herutse. Kaderi Beatrice abandanya avuga ko ikibazo cy'amazi gishobora kuva mu nzira vuba.
Twatumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri komine yacu. Kuko naho nyene vyavuye ko twagiye turongereza amarobine mu komitumba itandukanye. Ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buraguma usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire abayakeneye. Mugabo rero turafise ibyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe ko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye. Ubu twaragize ico twita intercommunalité na komine ya Mugina kuburyo amafaranga za miliyoni 500 twahawe na leta gice kinini miliyoni 400 twazishize mu mazi. Hariho umugambi rero uko dushobora kuyaronka vuba.
Hagataha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye ingwara ya korera nubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine Rugombo. Muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduza abandi bagwayi. Ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora ni gushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu Rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo. Hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku na rijya ingwara ya korera iri mu mugwi w'ingwara zituruka ku isuku rike. Muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uretse ku maradio yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho sport n'imikino Evariste Nzikobanyanka.
Igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu umugwi Vitaro watsinze Le Lier ibitsindo 3-0 mu gihe mu rukino rwa mbere Vitaro wari watsinze Le Lier ibitsindo 6-6. Umumenyereza w'umugwi Vitaro Francis Haringingo arashima ko umurwi amenyereza wateye intambwe.
Intsinzi tuyakiriye neza kuko urabona ko twatanguye iri higanwa sinovuga ngo ni nabi ariko tutatanguye neza cyane. Hama uko amamachi yagiye aragenda twagiye turamiliyoraje yacu n'ingene dukina hama tukaba dushoboye kuronka intsinzi genda vyakiriye neza kubona twashoboye gutsinda twaronka itike ryo kugenda gukina igice cy'akabiri gishiri cyanyuma twebwe iyo tuzokina yose tuzokwitegura nkuko twama twitegura kuko twebwe iwacu match zose zirangana nta muntu tuvuga ati uyu no wa kabiri muri championnat cyangwa wakangahe muri championnat urana ko championnat y'ubu yacu igoye iri equilibre nta equipe nto ihari twe tuzokwitegurira umugwi wari wose uza kwikalifya uno munsi cyo gituma tugoma turabe hama tuzoraba bizokurikira nihagira match
igihe cy'isaha y'icumi naho hatanye mu mitwe Lidia Lidike Burundi Sport for Africa na Message Bujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi ya Lidia Lidike igitsindo kime ku busa bwa Message Bujumbura ni mu gihe mu rukino rwa mbere Lidia Lidike Burundi Sport for Africa wari watsinze Message Bujumbura igitsindo kime ku busa nyene umumenyereza wa Lidia Lidike Burundi Sport for Africa Emmanuel Banguwiha nabo nyene ashima ko murwi wiwe winjiye mu cakabiri gishiri ca nyuma
numunezero mwinshi urabona ko Message Bujumbura yari goye match yese twatsinze kimwe ku busa n'ubu match utsinze kimwe ku busa ufise phase retour ale ukaba ufise na retour match retour bigoye cyane
muzohura mu cakabiri n'umugu Vitaro mugiye kwitegura gute mu Vitaro
urabona nkuko twitegura muri championnat n'ubu dusaba kinyi beshi n'ivyo nababwiye kuva mbere n'ubu tugiye kwitegura du prepare match igira kabiri mugabo je ni kwasa yuko turi muri championnat objectif ni gukinira igikombe sinibaza yuko Vitaro ni umugwi dutera ubwoba cyane
igitega musongati watsinze Flambeau de l'Est wo muri wigi bitanu ku busa mu gihe mu rukino rwa mbere iyo mirwi yari yanganije ubusa ku bundi Imakamba Aigle Noir wo muri iyo ntara watsinze Message Ngozi kimwe ku busa mu rukino rwa mbere na Message Ngozi wari watsinze kimwe ku busa Aigle Noir Imakamba batatuwe na za penalty Message Ngozi tsinda zine kuri zitatu za Aigle Noir inkino zo mu cakabiri kirangiza y'igikombe citiru umwe bw'abarundi zizoba kugenekereza rya kane mu kwezi kwa kabiri kuza Vitaro ikazokina na Lidia Lidike Burundi Sport for Africa musongati w'igitega ukazotana mu mitwe na Message Ngozi urukino rwa nyuma rukazoba buke kugenekereza rya gatano ukwezi kwa kabiri nyene ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
neho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahagakira ubwigenge bw'itangazamakuru zibona ko ubwo bwigenge ari ikintu gikomeye cyane mu buyobozi burangwa na demokarasi. Yamara mu bice bitari bike itangazamakuru ryarageramiwe n'ababona ko ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro no gukorera habona mu nzira ya demokarasi bibabangamiye. Muri rusansuma y'abamenyeshamakuru bafunzwe ku isi yamiba uko umwaka utashe, ishyirahamwe rijejwe gukurikirana abamenyeshamakuru Committee to Protect the Journalist mu mfunyapfunyo CPJ ryasanze igitigiri cy'abamenyeshamakuru bafunzwe ku isi muri iki gihe ari kinini cyane mu buryo bitari bwabe kuva ishyirahamwe CPJ ritanguye gutororokanya amakuru ku bwigenge bw'itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda. Itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abamenyeshamakuru amajana abiri na mirongo itanu n'icyenda bari bapfunzwe umuntu agereranije n'ijana na mirongo icyenda n'icyenda bari bapfunzwe ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Igihugu cya Turikiya gifise hafi y'icya gatatu c'abamenyeshamakuru bapfunzwe muri rusange ku isi, mu gihe leta y'ico gihugu ibandanya gukandamiza abagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta yageragejwe mu kwezi kw'indwi. Turikiya yapfunze abamenyeshamakuru mirongo umunani n'umwe ibagiriza ko bakoze imirimo ibangamira leta. Ivyongeye leta yaranumije ibinyamakuru birenga ijana. Gupfunga abamenyeshamakuru birabandanya kuba ikibazo gikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibihugu by'Ubushinwa, Misiri, Eritrea na Ethiopia nivyo bigeramiye abamenyeshamakuru kurusha ibindi ku isi. Uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo bwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani Irani itaba mu bihugu bitanu vya mbere ku isi bigeramira kurusha ibindi abamenyeshamakuru. Yamara abategetsi ba Iran baracyageramira ubwigenge bwo gutangaza amakuru mu guta mu mvuto abamenyeshamakuru. Harimo umuntu atunganya amafilme Kevan Karimi apfunzwe mu kiringo cy'umwaka kubera filme yerekeye politiki yashize ahabona. itangazamakuru kenshi rirageramirwa n'amareta akandamiza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukorera ahabona. Leta zunze ubumwe za Amerika zizobandanya gusemerera ku vyerekeye ugukingira abamenyeshamakuru n'uruhara rwabo mu bihugu birangwa na demokrasi hamwe no kuvugira ukuri.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Maze mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika kandi mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindo.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.